Umugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi watanguye mu ntango z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo. Ubitigiri Dikurase abimuriye mu nkambi ya Nduta barenga gato 19,000 abandi barenga 3,000 baratahukanye mu gihugu cy'amavuko ku bushake. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungira umutekano muke barizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahamu
impunzi zingaha i Mutenderi narazigiye ko tuzokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda kampangaha nsavye nyakubahwa Buramatari igikorwa co kubimurira muja Induta kisigwe mu ngiro kandi gisigwe mu igugu kubera ko nabo bataza kwifuza kuja
Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzocubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'2022 aho abarundi barenga gato 50,000 barizwa muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta. Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara inkambi zibiri gusa arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izosigaramo Abanyekongo. Ivuga ko iyo ngingo izoyifasha cyane mu gikorwa cyo gucunga umutekano ku mpunzi no mu baturanyi bazo. Nta nama yabaye cyibure ijambo ryose ryashyikirijwe n'abaserukizi ba Leta ya Tanzania cyibure abaha SEL muri icyo gikorwa cyo kugara burundu ikambi ya Mutenderi. Gusa abakozi ba SEL barimo gutunganya ibikenewe kugira bazoce basubiza Leta ya Tanzania iyo kambi n'amatungo yose arimwo muri uku kwezi kwa 12. Gusa izo mpunzi zimuriye mu nkambi ya Nduta zugarije n'ibibazo ntangere muri iki gihe kiraro imfashanyo zikwiye.
Ndi umwe mu bantu bavuye Mutenderi. Ni ukuvuga kweri ubwa mbere na mbere twebwe twarashimye ukuntu batwakiriye kweri. Basanze batwubakiye utuzu baragerageje ko bashoboye. Baratwubakira amatuwarete, inzu n'amadirisha. Ariko rero naho biri uko, ikibazo twagize ni icy'uko abasimu baguma badusaburira ko amahema. Amara bo amaze kudusaburira ko amahema, twarasabye yuko twofatirije safari natwe twubake nk'abandi, baratwankiye.
Twagiye tuva Mutenderi igihe baheruka kuduhera ibyombo ni kera cyane kandi barahaze. Gushika n'ubu ubukeka bwaraheze ahubwo dushima iyo niko yaduhaye amagunira ubu niyo twafutse n'ibirago. Ubu Leta nabwo busigaye bumeze nk'akayungiro n'ukuri aho tubwira turyamye abana turitu ugasanga umenga ni nk'indagara twashize mu kiro.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 bivanye n'amatora yariko araba muri icyo gihe. Kuva icyo gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka irenga 5. Noneho hatagize ikizohinduka ikambi ya Mutenderi irugaye burundu. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubw'Ijwi ry'Amerika.